mandanye kumviriza ijwi rya Amerika Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda amahoro n'icuti bakunze muri kumwe natwe miganire zino munsi dukomeje kubashikiriza turi mu mihana yacu mu ntumbero yo kwirinda gukwiragiza ikiza cha virusi ya corona ikaze mu kiganiro wanyu mu ntara cino munsi mugiye gushikirizwa na Joy Diane ninahazwe zime zimwe mu ngingo nkuru zikigize mu gihugu cy'u Rwanda urwego rujeje iperereza RIB rumaze gutangaza ko rwataye muri yompi umupatiri akekwaho ibyaha byo gufata umwana ku nguvu
ko mu gihe cy'ibyumweru bitatu cya covid yararo lockdown yonyine habonetse ibyaha byo gusambanya abana bigera kuri 28 ihohoterwa ryaragaragaye kandi rishobora no kuzakomeza kugaragara kuko abana bagiye kumara igihe kinini n'abatari ku ishuri
uyu ni Bwana Evariste mu Rwanda Shaka wo mu ishyirahamwe CLADO iharanira uburenganzira bw'umwana mu Rwanda asigura ko abana bafashwe ku nguvu muri kino gihe batariko baja mu masomero kwera ikiza cha virusi ya COVID-19 babandanya kwiyongera iyo nkuru co kimwe niyerekeye y'amakenga y'amashirahamwe adakiranira inyungu za politike mu Burundi afise impungenge z'imvururu zishobora kuzokwaduka mu matora yo kwa gatatu muri ico gihugu ni mukanyi sase muri hafi ya maradio yanyu imbere kuja kwidonide ya makuru yose duce ku masonga mugenzi wacu Louise Bigirimana abaze tubwire agezweho ijya nino ku isi
urakoze Diane abantu bashika kuri 27 barishwe mu bitero bibiri bitandukanye byabereye mu ntara ya Ituri no hafi gisagara cha Beni mu buraruko bushira ubuseruko bwa Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo abategetsi muri ako karere bagiriza umuhari witwaje ibirwanisho Cooperative pour le Développement du Congo canke Codeco mufunyafunyo kuba ari wo wakoze igitero cya mbere cyabaye ku munsi wa gatandatu ushira w'Imana cyahitanye abantu 20 Codeco ugizwa hanini nawo mu bwoko bw'abalendu wagirizwa kwica abasivile baharurwa amajana muri uyu mwaka wonyene igitero cya kabiri cyabereye hafi gisagara cya Beni cyahitanye abantu 7 cyagirizwa umuhari ADF ukomoka muri Uganda igisata cyawo ni cita ku mpunzi HCR gitangaza ko gushika aho umwaka ugeze ubu abanyagihugu bahitanywe n'indyane zifatiye ku moko muri Congo bashika hafi 276 hamwe n'ibihumbi 200 bateshejwe ingo zabo abategetsi muri Somalia batangaje ko bombe y'umwiyahuzi yaturitse mu gice cyo hagati muri Somalia yishe abantu bashika kuri 5 kuri uyu w'Imana abafuye barimwo buramatari w'intara ya Muduge Ahmed Musse Nur muramuwe hamwe n'abamucungerera ubuzima ni nyuma yaho umwiyahuzi yari kuga pusipusi yaseka imodokari barimwo mu gisagara cha Galkayo ku birometero 600 mu buraruko bwa Mogadishu umuhari w'iterabwoba wa Al-Shabab ntiwatevye kwiyemerera ko ari wo wagirizwa ico gitero Nur abaye buramatari wa leta ya Puntland agira kabirishwe na bombe y'umwiyahuzi mu mezi abiri igihugu cya Madagascar cyatangaje kuri w'Imana umurwayi wa mbere yishwe n'umugera wa corona uwo mukozi wo mu bitaro w'imyaka 57 afuye nyuma y'amezi hafi abiri uwo mugera utangajwe ko winjiye muri iryo zinga Madagascar imaze kuronka abarwayi 34 kandi perezida Andry Rajoelina yaramamaje ikinyobwa cyahinguwe mu gitegwa kama cha Artemisia yemeza ko gishobora gukinga no gukiza uwo mugera mu kiganiro kuri televiziyo Rajoelina yashikirije ko uwo muntu yararwaye cyane ku buryo icyo kinyobwa tacu cyari kumufasha Rajoelina yatangaje kandi ko igihe Madagascar izohimbaza imyaka 60 yikukiye mu kwezi kwa gatandatu tariki ya 26 icyo gihugu kizoba kimaze kuronka laboratwari igezweho hamwe n'ihinguriro ry'imiti
Washington ijwi rya Amerika
Umushikiranganji ajejwe iby'indege muri Nigeria yatangaje ko hafashwe indege y'Ubwongereza yarenze ku mategeko yo guhagarika urujya n'uruza kw'indege mu ntumbero yo kurwanya ikwirakwira ry'umugera wa corona Umushikiranganji Hadi Sirika yavuze ko iyi kompanyi iyo ndege yari yaremerewe kugira ingendo zitumbereye gutanga ifashanyo ariko yafashwe iri mu kunguruza abantu ku nyungu z'amafaranga ntacyo iyi kompanyi iyo ndege ndetse na ambasade y'Ubwongereza barabivuga ko Nigeria yugaye ibibuga by'indege hamwe n'ikirere cyayo kuva mu kwezi kwa gatatu mu ntumbero yo kurwanya ikwirakwira ry'umugera wa corona ushika ubu ifise abantu 5,600 bamaze kwandura COVID-19 hamwe n'ijana 76 umaze guhetana. Igihugu cya Benin cyaratunganije kuri w'Imana amatora y'indongozi zo ku mitumba naho imigambi itavuga rumwe n'ubutegetsi itayitabiriye. N'amatora abaye mu gihe hari ubwoba bw'umugera wa corona kandi hasabwe ko yunguruzwa ku bw'icyo kiza. Bene muri indwi yarakuyeho amwe mu mategeko yabuze ikwirakwira ry'uwo mugera. COVID imaze kwandura abashika 339 na babiri bamaze gufa. Ibiharuro bya nyuma by'ayo matora yo kuri w'Imana byitezwe gutangazwa muri iyi ndwi. Umushikiranganji wa mbere wa Israeli Benjamin Netanyahu yararahiye kurongora leta yiwe shasha kuri w'Imana. Inyuma y'umwaka n'igice waruheze ibya politike muri icyo gihugu byadadanye. Amasezerano yo gusangira ubutegetsi n'uwo batavuga rumwe Benny Gantz avuga ko Netanyahu azoguma mu kibanza cy'umushikiranganji wa mbere amezi 18 imbere yo gusubirizwa na Gantz.
Arakoze mugenzi wacu Louise Bigirimana kubera makuru ahejeje kudushikiriza. Ijwi ry'Amerika mukomeje kumva isamira na Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda. Muyumva muri mu rukurirongo migufi ya shortwave kuri metero 45, metero 31 na metero 41. Ku mugoroba turi kuri metero 19 na metero 22. Ahandi mushobora kumva ijwi ry'Amerika ni kuri wezitatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu com. Adresi ya Facebook yacu ni vewa radio yacu. Ikiganiro ni iwanyu mu ntara.
Iwanyu mu ntara. Iwanyu mu ntara.
Ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'Abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara.
Na kajyo ijwi rya Amerika ariho umunyagihugu ahaherereye ku Gatumba ni kambi kugira yagira abantu ko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara. Ni cyanyu.
Ikiganiro cacu tugere mu Burundi aho imyamamazo y'amatora y'umukuru w'igihugu ategekanijwe ku munsi wa gatatu yarangiranye n'indwi twaraye dusozereye. Abari mu mashirahamwe adakiranira inyungu za politiki bafise amakenga ko hashobora kwaduka imvururu nk'izakurikiye inyuma yayo mu 2015. Babivuga bafatiye kutihanganirana kwaranze abanyepolitike barimamaze indwi zibiri baresha aho bakeneye ko amajwi babicishije mu migambi yabo. Abadomwa ko urutoke gusumba abandi bagizwa gusomborokanya nabo mu mugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD na FNL. Ico bikoze abakandida b'iyo migambwe bahamagarira abayoboke babo kwirinda imishamirano. Ibindi na mugenzi wacu Pierre Claver niyo nkuru.
Amashirahamwe yigenga akorera hanze yemeza ko yakurikiranye bihagije ikirengo c'imbere y'imyiyamamazo mu Burundi ndetse no mu gihe cayo. Amwe muri ayo mashirahamwe yagize urunani yise consortium rukurikirana iho nyango y'agateka kazi na muntu muri ivyo bihe byose ndetse n'inyuma y'amatora. Justine Nkurunziza atwara ishirahamwe Consome ryamye rikurikirana amatora kuva muri kayise rimwe mu yagize urwo runani avuga ko ikiringo cy'imyiyamamazo caranzwe n'ukutihanganiranira mu vya politike cyane cyane hagati y'imigambwe ibiri yabonetse kwikomeye ku rubuga uri ku butegetsi CNDD-FDD na CNL utavuga rumwe na leta.
N'ukuri gushika uyu munsi nta kintu gihumuriza na kimwe twebwe tubona kuko hirya no hino ku munsi turumva ngo aba bafashwe, aba bafunzwe, abari ku ntonde, hari habanyuruzwa, hari habicwa, ni ibintu biteye ubwoba ukumva imishamirano hirya no hino. N'ukuri ibintu byo kutihanganira naho ko amatora yarigeze kuba hari abantu bahiganwa, ariko ibintu biri muri aya matora ntitwari bwigere tubibona cyane cyane amabi akoregwa abari mu mugambwe CNL.
Ku bwa uyu mashirahamwe ni nani ibintu bitarabiwe hagufi, ibyo byabaye mu kiringo cy'imyiyamamazo byerekana ko inyuma y'amatora hashobora kwaduka imvururu nk'izadutse mu mwaka w'2015.
Bamwe bavuga bati cyaratuvunye, ntidushobora kurekura, ntidushobora kukibaha, nitwe tuzotsinda. Hama abandi nabo bakavuga bati intsinzi ni rwacu kandi ntidushobora kwemera gutsindwa, ntidushobora kwemera. Baratwivye kuva kera ati ubu ntidushobora kwemera ko basubira kutwiba. Murumva rero yuko umuntu aravye ibintu byo muri kahise, ikintu cyacu cyose kiragoshobora gushika hakaba umudugararo mu gihugu. Twe rero tugaca twibaza yuko ababijejwe y'abasemi y'abareta bari bakwiye kuraba bakavuga nti ntibasure kutukwegera karambaraye kuko abarundi bararushe nta muntu n'umwana ari umwana arabona ati none abantu batarukiranira ko ubu muri iki gihe inyuma y'amatora batsinzwe niho bazobireka bikagenda neza.
Ya Mariyo Migambwe ihanganye yarumvikanye hamagariye abanywanyi bayo kwigengesera bakirinda gutana mu mitwe mu matora n'inyuma yayo. Uyu ni Evariste Ndayishimiye umukandida w'umugambwe CNDD-FDD uri ku butegetsi.
Ushobora kwambara icyaje gukubita umuntu ukamukomeretsa mu gutazoba n'umuyobozi mukuru w'ishyirahamwe. Nuzoba na diretere w'ishuri kuko abigira basanze sinabantu bize n'amashuri menshi none kugwa rutazoba n'umushikiranganje utazoba umuyobozi mukuru ntuzoba na musitaneri ugacuja gukubita mugenzawe mubana musangira uruvugane witeranije gantunzewe abo ni bene babandi y'amatora aheze baca bomoka ngo ndagowe kubera ibibi yakoze
agatogwasa umukandida w'umugambwe Sanel bihanganye nawe nyene aragabisha abanywanyi biwe ko botekana ndetse akavunira kagohe n'aboshaka kubasotora
yaba umutegetsi yaba umupolisi cyane wunda jeje umutekano seni icyo tubasaba bose nuko ubahiriza ingingo abarundi bazopfundika mwabantume dushaka amatora atekanye kuva mu ntango gushika ahirire basirikare abapolisi bakozi bo mwiperereza ibikoresho mufise nivyo kudukingira sivyo kutuvunagura sivyo kutumara.
Icyo gipolisi gwasatunga gatoke naco nyene kiragabisha wohirahira gashaka gutoba amatora ku inzego z'umutekano zizoba zarikanuye. Umuvugizi w'igipolisi Pierre Nkurikiye yabivuze ariko arashikiriza uko imyamamazo yagenze.
Cancano waruka muri no minsi ruriko rurashuha gwishusha canke rushushwa ntagire rero umunyapolitika bahenda indoto mbiyoyo no kwihenda ngo yumvire yuko azosubira kuvyura akajagari kabimwe twabona mu mwaka wa 2015 muri kino gihugu biya byaraheze ntibikiba muri kino gihugu uri ko arabi aravyumvira no mu mutwe amenye ko ari ndoto mbi amatora azobacungerewe neza hanyuma umuntu wese azogomba kugikwigira surivu azoheza asubizwe ku murongo ubwo nyene.
Umukuru w'igihugu agiye kuva ku butegetsi Petero Nkurunziza yarumvikanye mu myiyamamazo avuga katari gake ko yamaze guha amategeko inzego zose zibishinzwe kugira ngo zikanure maremare igihugu ntigisubire mu ihumbi. Inkoko niyo ngoma ku munsi wa gatatu wiyendwi abarundi bazoburabira mu rugi kugira ngo bitabire ayo matora arimo imici itatu ayo umukuru w'igihugu ayo bashinga amateka nayo baje nama b'amakomine. Icyo bikoze abarundi baba mu makungu nibazo kwitabira ayo matora nkuko bahora babikorera mu buserukizi bw'igihugu cyabo iyo bari Burundi bwababwiye ko bo kwihangana kubera ikiza cy'umugera wa corona cyateye ku isi kigatuma benshi batava mu nzu. Pierre Claver Nkuru Kigali kubwijwe rya Amerika.
Nari nabiciye ku masonga nkitangura urwego rujejwe iperereza mu Rwanda rumaze gutangaza ko rwataye muri yompi Patiri mukuru wa paruwase ya Mbogo iherereye mu karere ka Ruhindo. Patiri Dukuzumuremyi Jean Leonard akekwaho ivyaha byo gufata umwana ku nguvu. Kiliziya Katolika yirinze kugira icivuga kuri iyo dosiye mu gihe amaperereza kibandanya. Inkuru ya mugezi wacu Asumta Kabuye. Urwego rushinzwe ubugenzacyaha RIB ruravuga ko rwafashe padiri mukuru wa paruwase ya Mbogo Bwana Dukuzumuremyi Jean Leonard rumukurikiranyweho ibyaha byo gusambanya umwana w'umukobwa ku gahato. Umuvugizi wa RIB Marie Michel Umuhoza yabwiye Radio Ijwi rya Amerika ko bamenye aya makuru bagahita bata muri yombi uyu mupadiri.
Yitwa Dukuzumuremyi Leonard akekwaho icyaha cyo gusambanya umwana.
Umwana w'imyaka ingahe?
17.
Ni umwana wareze, ni byagenze bite kugira ngo mubimenye ko ubundi nka padiri ari umuntu ukomeye udapfa ku ibintu byo bitajya ahagaragara?
Padiri ni umuntu ukomeye ariko ntabwo ari hejuru y'amategeko.
Umwana ni we wamwiregeye? Umuryango Krado, umwe mu miryango urengera uburenganzira bwa muntu wita cyane ku kibazo cy'abana, ugaragaza ko muri iki gihe cya COVID-19 aho amashuri yabaye ahagaritswe bakiriye umubare munini w'abana bawugannye bagaragaza ko bahuye n'ihohoterwa. Bwana Evariste mu Rwanda Shyaka, umukozi muri uyu muryango, yabisobanurira Radio Ijwi rya Amerika.
Muri iki gihe abana benshi batakiga, ikibazo cy'ihohoterwa ry'abana n'ubundi kiragaragara kuko ko mu gihe cy'ibyumweru bitatu cya COVID hari aro lockdown yonyine habonetse ibyaha byo gusambanya abana bigera kuri 28. Mu by'ukuri ihoterwa ryaragaragaye kandi rishobora no kuzakomeza kugaragara kuko abana bagiye kumara igihe kinini batari ku ishuri uretse n'iryo hoterwa rishingiye ku gitsina cyangwa iri babaza umubiri yewe bazahura n'ihoterwa rijyanye n'imirimo ivunanye ku bana kuko niba umubyeyi ubukungu bw'umuryango bwagabanutse ntabwo azajya mu kirombe ngo asige umwana mu rugo kandi tuzi yuko mu gukora mu mirimo y'ibirombe ari imirimo ibujijwe ku bana ubwo rero byumvikane ko n'ubundi ihohoterwa naho rishobora kuzagaragara.
Mu Rwanda Shyaka yumvikanishije ko ikibazo cy'uyu mwana batigeze bakimenya ariko asobanura ko bajya bahura n'imbogamizi kuko ibyaha nk'ibi bikunze guhishirwa mu miryango ntibijya ahagaragara.
Ngira ngo keza abantu bihaye Imana basambanye abana twajya batuzumva hanze y'igihugu ngira ngo mu Rwanda n'ubwa mbere nyumvishe senayiza ariko ubwo wenda biratuma umuntu abikurikirana ariko bijya bibaho ntabwo ruba ngo wenda n'igitangaza bijya bibaho kuko nabo ni abantu kandi bashobora kuba bakora ibyaha urumva ko hari agahomamunwa kuko iki cyaha kirahishirwa cyane kuko harimo parametre zigera kuri eshatu zituma babihishira hari ukuba abana baterwa ubwoba hari ukuba bashukishwa utuntu ngo ntibazavuge noneho yari umuntu bafite ububasha cyangwa umuntu ufite uko ameze urumva ko byanze bikunda ku buryo bushoboka bwose yaba imiryango ye akayifasha ku buryo yatuma yishira cyangwa umwana akagira ibyo ahabwa byatuma yishira guyishira biriho cyane rwose niyo mpamvu ubona ibirego dufite kugeza uyu munsi byagejwe mu nkiko n'ibice cyane ugereranyije n'abana bakorewe ibyaha.
Marie Michel Umuhoza umuvugizi w'urwego rw'ubugenzacyaha yasobanuye ibihano bihabwa umuntu wahamwa n'icyaha cyo gufata umwana ku ngufu.
Ukamwa n'ibikorwa byo gusambanya umwana ahabwa igihano cy'igifungo cy'hagati y'imyaka 20 na 25.
Hari igihe nawe yaba yashyizemo ubushake bwe nabwo itegeko riramuhana
umuntu wese uri munsi y'imyaka 18 ni umwana kubera ko adafite imyaka y'ubukure ariyo 18 itegekwa n'amategeko.
Twagerageje kuvugana n'abapadiri bagenzi ba Dukuzumuremyi kuri iki kibazo abemeye kutuvugisha bavuga ko babujijwe kurigira icyo batangaza mu gihe cyose hagikorwa iperereza. Umwe wagize icyo atangaza ariko utifuje kuvuga amazina ye yambwiye ko iki kibazo gisa n'amayobera mu mpamvu zigera kuri ebyiri yatanze. Iya mbere agaragaza ko bishoboka ko uwo mwana w'umukobwa yabeshyeye padiri kuko amakuru afite agaragaza ko ibyo babajije uyu mukobwa byose kuri padiri yabiyobewe. Indi mpamvu ya kabiri akavuga ko n'umuntu waba ufitanye ikibazo na padiri ashobora kumutega uyu mukobwa. Mu magambo ye aragira ati umukobwa w'imyaka 17 abasa nk'umugore bivuze ko ari uwashatse kugusha padiri mu cyaha yabigeraho kuko nawe ari umuntu. Urwego rw'ubugenzacyaha buvuga ko dosiye bugiye kuyohereza mu bushinjacyaha akaba ariho ikomereza. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Asumta Kaboyi, urakoze. Mu gihe rero isi ikomeje guhangayikishwa n'ikiza cya virusi ya korona, ibihugu bitari bike biracuganya imipaka yabo mu ntumbero yo gukinga kino kiza. Bamwe mu banyagihugu baba mu karere ka Rusizi mu gihugu cy'u Rwanda basaba inzego z'ubutegetsi kubatezurira gato bakabugurira imipaka kugira ngo bashobore kuja kwimbura imirima yabo iri muri Repubulika Demokarasi ya Kongo. Umunyamakuru wacu Temistocle Mutijima yaganiriye nabo adutegurira ino nkuru.
Ifungwa ry'imipaka kubera COVID-19 ntiryahungabanyije ubucuruzi bwambukiranya imipaka hagati y'ibi bihugu bituranye gusa, ahubwo na myinshi mu yindi mirimo yabyariraga inyungu abayikora ubu yarahagaze. Ku mipaka igera kuri itatu ihuza u Rwanda na Congo wambukiye mu karere ka Rusizi, ahahoze hanyura ababarirwa mu 100,000 buri munsi, ubu nta n'inyoni itamba. Benshi mu bahoze bagize urwo rujya n'uruza ni abakoraga imirimo y'abanyakabyizi. Muri abo banyakabyizi harimo n'abahingaga mu masambu ari ku ruhande rw'icyo gihugu gituranyi banyuze ku mupaka wa Bugarama Kamanyora. Abo barimo ibyiciro bibiri, ni ukuvuga bacaga inshuro y'umunsi bahingira abandi bagatahana amafaranga, ndetse n'abari bahafite amasambu yabo yo baguze cyangwa se bakodesha ku bene gihugu. Mu gihe ingamba zo gufunga imipaka zikomeje, abo muri icyo cyiciro cya kabiri babuze ayo bacira n'ayo bamira.
Bahinga muri Kongo nyine ibishyimbo n'imyumbati n'amateke n'itomati, ibyo byose nyine turahombye. Hage tuguze amafaranga tukatisha imirima, kamara kwatisha imirima twati ntweza tuzishyura amatsinda. None rero amatsinda tugeza ubwishyu bwari buri hari muri Kongo.
Ibishyimbo byanjye ndi kuba telefone akambwira ko bihari kandi byumye, nanjye rwose mu rugo merewe nabi nkeneye kuko nanjye mwaduha igihe cyo kubisarura ibishyimbo n'imyumbati, ibigori byo ntibirere.
Nanjye nanyize muri Kongo aho bita mu Rubarika, ariko kubera nyine indwara yaje yabaye tukirimo hano mu Rwanda hari imyaka yahezeyo, ubu ngubu cyakora ibishyimbo bibi yarapfuye.
Igice kinini cy'aba Banyarwanda bafite ibikorwa by'ubuhinzi muri Kongo ni abava mu mirenge ya Bugarama, Muganza, Gikunda, Mvura na Nzahaha, ariko kandi hari n'abaturuka mu mirenge yitaruye umupaka wa Bugarama Kamanyura nka Kamembe ndetse na Mururu. Ese yaba ari iyihe mpamvu itera aba Banyarwanda guhitamo kujya guhinga muri Kongo ahitaruye ingo zabo?
Imirima ya hano mu Rwanda iwacu yari ihenze. Abaturage kenshi bomokaga hakurya kuko ariho amasambu aboneka, bakajyayo bagira ngo imirima nyine ihendutse bariyo bahinga. Ni benshi cyane hafi umurenge wose cya kabiri cy'abaturage bakoreragayo. Ahari ngo hageraga mu gitondo mu myaka yashize, mu gihe cyashize korona itaraza, niho wari kubona ko abaturage ari benshi cyane. None rero iki cyorezo kimaze kuza, imipaka yarafunzwe.
Iryo fungwa ry'imipaka rero ryatumye barimo kwicira isazi mu jisho, mu gihe ibyo bahinze batekereza ko birimo kuribwa n'abandi.
Inzara iratwishe, ari inzara y'amafaranga, ari inzara y'ibiryo, nakazi nako byose byaratunaneye, ntaka ntayi dufite.
Impungenge dufite nuko abakongomani bagomba kubyiraramo bakabyiba. Kubera nyine ingaruka dufite nuko turi kubura ibyo turya kandi twarahinze.
Dufite inzara mu miryango kandi twarahinze, ahubwo dufite ubwoba ko abakongomani bazabira.
Abo bagasaba rero ko bahabwa igihe gito gishoboka bakajya gusarura imyaka bahinze.
Icyo dushaka ko badufasha nyine nuko baduha niba igihe gitoya, niba nk'ibyumweru nka bibiri cyangwa ukwezi, tugakuraho ibyo twari twahinzeyo. Bakomeza nyine kuri kwirinda ni kamwe turabishoboye.
Ni muntu babarira ibyumweru bitatu tujye kubisaba. Dukuragure inzara ntitwice inzara yatwishe rwose. Iratwishira turembeje mana we. Ibyumweru bitatu ari byo muntu babarira. Tujye kuzana imyaka yacu rwose. Bimwe bagiye babisarura. Ariko tugiye byasigaye twabizana nk'ibyumweru bitatu mwabiduha rwose.
Tahani twahinze mu Rwanda ntaho ni muri kongwe twasize umutungo. Mudoreze nk'ibyumweru bibiri. Tusarure imyumbati n'ibishyimbo. Inyuma tutararandagura n'ibishyimbo tuvaneyo, ubundi bongere bafunze.
Inzego z'ubutegetsi mu karere ka Rusizi zabwiye Ijwi rya Amerika ko iki kibazo zakigejeje ku nzego nkuru z'igihugu. Ubu hakaba hategerejwe umwanzuro uzatangwa n'abategetsi b'ibihugu byombi. Bwana Kayumba Ephrem ni uyobora akarere ka Rusizi.
Ikibazo twaracyakiriye ndetse twagishyikirije inzego nkuru z'ubuyobozi kugira ngo harebwe niba hakorwa ubuvugizi abantu bajya gusarura nk'uko imodoka zitwaye imyaka zigenda, harebwe niba bashobora guhabwa uburenganzira kujya gusarura imyaka yabo. Birumvikana ko rero ni icyemezo kigomba gufatwa n'impande zombi, inzego z'ubuyobozi nkuru z'ibihugu byacu byombi. Ubwo turategereje ikizavamo.
Hari icyizere muha wenda ko ibyo biganiro byagira icyo bitanga vuba?
Mbo, birumvikana twagaragaje ikibazo ku nzego nkuru z'igihugu cyacu, dutegereje ikizavamo, ihabije cyangwa ejo bundi umwanzuro wavamo twamenyekanisha.
Ntabwo byatworoheye kumenya umubare nyirizina wabo bahinzi bafite amasambu muri Kongo, ariko bamwe mu bo twaganiriye batubwiye ko babarirwa mu magana. Abo bakavuga ko guhinga muri Kongo byabahendukiraga kubera amasambu ahendutse gukodesha ugereranyije no mu Rwanda. Mu gihe ubu kubona ibibatunga bikomeje kubabera ingume, bagasaba inzego z'ubutegetsi kubafasha mu maguru mashya ngo barebe ko hari ibyo baramira. Temistocle Mutijima, Ijwi rya Amerika mu burengerazuba bw'u Rwanda.
Dutandukire igisata c'impunzi ubu naho, aho muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo impunzi z'Abarundi zahungiye mikambi ya Rusenda zivuriza ku bitaro bikuru vy'Indundu biri muri teritwari ya Fizi, intara ya Kivu y'Epfo, zihangayikishije nuko atamodoka itwara indembe kuri ivyo bitaro biri ku birometero birenga 19 nahubatse ikambi ihari. Mugenzi wacu Vedaste Ngabo arakomeza nino nkuru.
Emmanuel Ntirampeba n'umuyobozi userukira impunzi z'Abarundi muri iyi nkambi yabwiye Ijwi rya Amerika yuko barajwe inshinga nuko imodokari za ambulance zari zisanzwe zitwara indembe zo kuvurirwa mu bitaro bikuru bya Nundu ntaho zishobora kunyura kugira ngo zigeze abagwayi kuri ibyo bitaro, kubera yuko ibarabara riva mu Rusenda rigana Nundu ryasenyutse.
Imiduga ya Rusehaba niha ijya arizo bita ambulance ntago ziriko zirakora kuko ntizishobora gushika aho bikenewe. Nta muntu baje kuraba mu mihana kubera kimwe amabarabara mu ikambi yonye yarononekaye, ikindi amabarabara jana abantu inundu kuba mama baza bafise ibibazo byo kwibaruka. Abo vrema bafise ikibazo mbere ahubwo twatangiye guhanura yuko abantu bogenda bakaba inundu bakimuka mu gihe ubona yuko ubuzima bwatari bwiza ukagenda gucungirayo gusa ari muri ubwo buryo niko abantu batangiye kubona ko byo shoboka.
Ingabire Joseph ni mbuzi yo muri village ya 12 agwaje umugore wiwe bamuhaye transfer yo kuja kwivuza ijisho uvira, ariko aburaho munyuza kubera imihanda yasenyutse. Avuga yuko barinze kwifashisha ubwato kugira ngo bavane umugore we mu Rusenda bamujyane kuvurizwa ibuvira banyuze mu kiyaga cya Tanganyika.
Umugore wanje agwaye ijisho kandi umugore wanje agwaye ijisho igihe kirekire agiye kugenda n'ubwato kubura yarose transfer baraburi barabara. Ubu dufise ibibazo twege bene imiryango ubu bakubwiye umugwayi wawe ngo bamukishije mu mazi ntibuzi ingene Itanganyika yifashe, ariko ari mu ibarabara turavuga tuti dufise amahoro cyangwa turabaherekeza, ariko ubu ntoshi ubwo ntabwo ushobora guherekeza uwanyu kuko basaba imibare y'abo bantu babategereza kubija mu iyo mwiyo videki cyangwa ibu bwato ariko baraje kubazanira
kubera yuko hari abagwayi batungurwa n'ubugwayi busabwa kubagwa cyangwa babakamya amaraso usanga ari impunzi zifashisha za moto kugira ngo bazigeze ku bitaro nubwo bisaba umutari kugenda bururutsa ubu bahetse Minani Jean Claude n'umutari wo muri inkambi
iyo hageze ko baje kwa muganga ambulance ntigenda kubera amabarabara ari mabi bica bisaba ko tugwa motari tubajana tukumvikana bakaduhifaranga tukabashikana inuni kubera imodoka zidashikayo ariko amabarabara nayo kubera yibarara imeze nabi rigaca mu nzira y'iparasera y'umuntu ngaha mu kibembe baca bashira ibiti mu barabara gasaba yuko nacyo cyo bamahera kugira ngo turengane turatanga amajana bice amajana 5
kubw'Imana Claude avuga yuko tari ikibazo cy'ambulance cyonyine kiraje inshinga Impunzi zo mu Rusenda ziba zahawe transferi yo kuja kwivuriza inundu ahubwo zifite n'ikibazo cy'uburyo bwo gukura imirambo iba yaguye kuri ibyo bitaro kuko bisaba kuyikorera ku gipoyo
imirambo kuza kuva inundu igaruka hano mu ikambi turahava tukamenyeshanya mu biraje ko twahavuye tubura umuntu wacu kuko tuba twamubuze tutamwanka tura icyo bitwa inderuzo cyangwa blanker tukagenda iyo kwivuriro aba yaguye inundu mu birometero bishika nko mu 19 hanyuma tukamuzana tumuteruye gushikana mu ikambi
ubuyobozi bwa komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi mu ngambi yo mu Rusenda buvuga yuko atari impunzi zonyine zifite iki kibazo cy'ambulance itagera ku bitaro ahubwo n'abaturage b'abakongomani batuye muri teritwari ya Fizi nabo bafite ikibazo cy'uko urujya n'uruza rw'ibinyabiziga biva barakabigana Uvira rutagenda neza kubera amabarabara ndetse n'ibiraro byasenyutse muri teritwari Vedaste Ngabo ku bw'ijwi rya Amerika mu Rusenda mu ntara ya Kivu y'Epfo
ni wa mwanya w'ivyaranze uno munsi mu mateka imyaka 23 irarumanye umunsi kuyundi ni kuvuga igenekerezo rya 18 z'ukwezi kwa gatanu 1997 Laurent Désiré Kabila yararongoye umugwi wagwanye ubutegetsi muri Republika ya Demokarasi ya Kongo ayiritse intwaro ya Mobutu Sese Seko Iryo hirikwa ry'ubutegetsi ryagiye mateka y'isi ryakiriwe gute n'abanyagihugu ba Congo Gavinista Nshimiyimana
ku baturage benshi bo muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo ihinduka ry'ubutegetsi ryari rizanye amizero mashya bibwira ko bakize ubutegetsi bwa Mobutu bwasahuraga umutungo w'igihugu bwaturutezaga rubanda nyamuke kandi bukibasira abatavuga rumwe nabwo gusa ariko ntibyatinze ngo wabone kubibeshye ko Kabila ntaho atandukaniye cyane na Mobutu uretse guhindura izina rya Zaire kitwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo Laurent Désiré Kabila yanze kwishyura imyenda yafashwe n'igihugu cye ndetse yangira umuryango w'abibumbye gukora iperereza ku bwicanyi bwakorewe impunzi z'abanyarwanda ubwicanyi bwakozwe n'inyeshyamba yarayoboye igihe ibihugu byahoze bimushyigikiye ari byo u Rwanda na Uganda byari bitangiye kumugera amajanja Kabila yashoboye kuguma ku butegetsi abifashijwemo na Angola Namibia na Zimbabwe ku itariki ya 16 z'ukwezi kwa mbere mwaka wa 2021 niho Laurent Désiré Kabila yarashwe n'umusirikare wamurindaga Joseph Kasereka w'imyaka 18 nawe wahise yicwa yasimbuwe n'umwe mu bahungu be Joseph Kabila wari ufite ipeti rya general mu gisirikare ubutegetsi yabumazeho imyaka 18 yasimburwa na Félix Tshilombo Tshisekedi wa Mulumba ku itariki ya 24 z'ukwezi kwa mbere mwaka 2019 kugeza amagingwa ya Kongo iracyarangwa n'imidugararo cyane cyane mu karere k'Uburasirazuba ni kimwe mu bihugu bikungahaye cyane ku mutungo kamere n'amabuye y'agaciro ariko kiracyari
Venuste Nshimiyimana urakoze kutwibutsa ivyaranze no munsi mu mateka nino kuri we duce dusozerera kino kiganiro iwanyu mu ntara cuno munsi mwateguriwe mwongera mushikizwa na Jean Diane Nahazwe nakibateguriye ndi muhiri wanje mu ntumbero yo gukomeza kwirinda ikwirakwira ry'umugera wa COVID-19 ukomeje guhangayikisha isi nshimire nshuti bakunzi mwebwe mwari ko muratwumviriza n'abagize uruhara kugira ngo kino kiganiro gishoboke wegeranije amajwi nawe nyene yayegeranije ariwe ni Macbile ya Bero turashimiye na ingenieur yadufashije wewe ari muri studio kugira ngo ikiganiro cacu gishobore kubashikira Tuifurize kubandanya mururanigwa mugira umunsi mwiza mubanye no muvyanyu.